Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 13 ukwezi kw'icumi na rimwe mwaka w'2018 isaha 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda ikaze mu kiganiro mu isanga giteramijwe na Frederic Mundikija. Kazi mu kiganiro mu isanga abarundi batavuga rumwe na leta baba mu bihugu byo mu mahanga bavuga ko imishikano ihuza abarundi atacu yavuyemo kubera umuhuza perezida w'Uganda yuri Museveni atabishizemo ingoga kandi ko n'abatetsi mu karere ka Afrika umuseruko bari kumwe nawe mu kutayishigikira ivyo biri mu itagazo ryasohowe ku munsi wa Mungu itariki 11 y'ukwezi kwa 11. Iryo tangazo riratera kamu kandi ishirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ishirahamwe rya Afrika gasaba kugarukira iyo mishikirano kugira ngo ntibe imfagusa. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye Dr Jean Minani umukuru w'urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Mwiriwe neza Dr Jean Minani.
Mwiriwe neza Frederico.
Murakomeye.
Ndomera.
Murakoze gushima. Turi kumwe kandi na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe Fenera. Mwiriwe neza Jacques Bigirimana.
Ndahaye miriwe na Dr Jean Minani.
Murakoze namwe.
Turashimira Imana mbona bwa keye.
Ego me turi kumwe kandi na Leonard Nyangoma umukuru w'umugambwe CNDD akaba kandi nawe nyine yahoze ari umukuru wa Senared yarabaye kandi umushikiranganji w'intwari hagati mu Burundi. Mwiriwe neza mushikiranganji Leonard Nyangoma.
Amahoro neza Frederic. Amahoro neza Yakobo. Amahoro neza Yohani Minani.
Murakomeye mwese.
Mwese cyane.
Yego turakomeye. Sinzi nkamwe ngaho.
Natwe turaho.
Aho ngaho mwibuka mu matora.
Yego. Reka rero dutangure kuri wewe Dr Jean Minani. Murashaka kutubwira ikintu cyatumye abatavuga rumwe na leta b'abamahanga bagiriza umuhuza yuri Museveni ko atafashe nyahama imishikirano y'abarundi. Dr Minani.
Rundi naho yashitse yahagaze atana kimwe ishitse ko kiboneka abarundi bari biteze kugwacu bwa mbere na mbere arabyononye ni leta y'u Burundi y'u Bujumbura n'abayitwara n'abayishyigikiye kuko ari bo ntari nabyo batigeze bashaka kujya muri ibyo biganiro. Uwa kabiri turavuga yuko akarere ariko kari kajejwe guhuza abashamiranye ataco kakunze kugira ngo ushobore guhura twese twicare hamwe nk'uko twabibonye igihe twarimo twaganira amasezerano twasinye ya Arusha warabona ko bari bashyizemo ingufu nyinshi kugira ngo bahuze abashamiranye ariko ubu nta ngufu na ntoya yabishyizemo.
Dr Minani ndashaka tuvuge cyane cyane kuri ibyo bigo bishasha byagirizwa umuhuza perezida w'igihugu cya Uganda.
Erega ibyo nimwo ndaza ko bwa gatatu twarabonye yuko umuhuza ariwe ariwe Museveni ariwe yari gushobora no gufasha wamufasha Benjamin Mkapa nta nguvu yabishyizemo na gatoyi na wenyine nabyo nyine kuko Mkapa yakoze nk'umengo ntagira umufasha nta bakuru b'ibihugu bahari bamufasha baho karere byose byatumye biganiro bidindira ataho bijya ataho bishika.
Ego minamwe Leonard Nyangoma uko niko mubibona umuhuza yuri Museveni niwe umwota kwa makosa canke amakosa ari ku Barundi hagati yanyu abanyapolitike mwebwe nyine?
Eka Frederic mbani nkosoye gatonya abatavuga rumwe na leta batashimye ingene ibiganiro byashoboye kugenda ndetse ntibyakunze ntibyigeze biba abatavuga rumwe rero na leta ntibari hanze gusa n'abari mu gihugu bavuga cyo kimwe tuvuga rumwe ariko kuko mubizi ndabizi Dr. Minani yaje mu biganiro byarusha gukwaje kubivuga Yakobo nawe nyine yarabiciyemo cyane gose igihe inyagihe nyine yari muri FNL ijyari rongowe na Gwasa icyo tuvuga rero nuko kugira ibiganiro bishoboke nuko haba ku mpande zibiri ziganira abatavugana umwe na leta na leta haba hari ubushake ku mpande zose icabuze cya mbere nuko hari ubushake buke kuri leta burya leta ko ivuga ko ari ifite ingufu niyo igira intambwe ya mbere ikabona yuko hari ingorane kandi ntawuhakana ko mu gihugu hari ingorane nyinshi ikimenyamenya ibimenyetso n'impunzi zirenga 500,000 n'abantu bapfunzwe fungi vya politike naho abesha rwapfungiwe ibindi n'ibindi ne nkaje ubunda ndi hanze canke Dr. Minani ari hanze indongozi nyinshi z'imigambi zavuganwe na leta ziri hanze ibyo rero leta yateza kwibaza ikibazo yonye niti ngo tuganire ibyo ari kuba byiza ndetse iyo tuganira hagati yacu atanundi abanje kubijamwo aho niho byari kugira akamaro nufatira nk'akarero kujya mushikiranganje wa mbere wo muri Ethiopia wenyine yarekanye ko ari umuntu koko akunda igihugu ari anome d'etat umuntu wa leta koko acarafata inyungu nyinshi twumvikane na Eritrea barabikora twagiye tumva byaheze ariko n'ubu
Nyangoma ibyo biganiro hagati y'abarundi
yavuze yuko leta ariyo yanse abo bahuza ntamwete babishizemwo nico gituma bamwe basaba bati base byungururize hejuru ari
ni ico cyumviro shikirije mushana na Nyangoma kirashoboka uyi abanyapolitike mwebwe murashaka kuja hamwe mwebwe mwenyine atabahuza bahari mu kagira ico mushitseko
yoshoka mugabo ndakubwiye uko nabivuze hamwe leta yugira iti bo yego twashwanye n'abariya n'aba abatavuga rumwe ariko imbere hejuru ya twese hari igihugu cacu iki gihugu cacu rero reka ibi byose tubihagarike bakatanga n'ibimenyetso bakarekura abanyororo bakarekura impunzi zigatahuka ku bwinshi n'ibintu byinshi byokogwa bagafuta bagahagarika ngo izo ayo mandu ze bandikiye abatavuga rumwe na leta bavuga ngo ni babafate bakabihagarika iyo mitahe bakayihagarika n'ibindi bitari bice bukora hanyuma bagaca bagira bati enda tuganire ariko uravyaho ibintu bigeze umengo biragoye cyane ariko ntawohebura ntawutanga imana guhebura birashoboka n'ubuko bukwikubita agashi tugatunganya ibiganiro bikenewe tukumvikana no kumuhuza bikenewe umuhuza twiyumvamwe twese nizo byiza na kare abo bahuza baduha kenshi buhura abo arabo baduhaye nyine ku ngufu hanyuma ariko turushoboye kwiyumvikanira kumuhuza bigihe bikenewe tukamwitorera akaja hagati tukagira ibiganiro tukazajya dushikiriza amakungu ikintu twubatse kuko ntiborindira kuko bakunda kuvuga ngo none ngo hatuje mu biganiro ariko aratugwanya twe ntitwashaka gukoresha ingufu ntibarindire yuko abantu bakukwihebura muri bamwe bamwe bashobora gufata ibigwanisho bakagwana ariko icyo kicyo twashaka
ego me ereka reka deni jambo Jacques Bigirimana nawe nyine atubwire ukuntu umugambwe wiwe kanabo bavuga rumwe bakiriye reka ibirego bishasha bivuga ko umpuza president wa Uganda Yoweri Museveni ariwe afite amakosa kuri ibyo biganiro bitagenze neza ndiba ku ijambo mushikana Jacques Bigirimana
murakoze ugambe na leo mbaje gusubira kuramutsa abo bene wacu turiko turaganira bataba hano icyo baba baramenya cyo nuko nk'umugambo FNL ndetse n'umindi migambwe turi kumwe ntitunezerewe kubona abo bantu tuzi icyo bamaze mu gihugu tuzi n'icyo bamaze
bari hanze y'igihugu badashobora gutaha ibyo ntibitunezereje yego mbere amajambo duterana ya politike n'ibindi ariko tugiye imbere rwose tukabaza imitima yacu turumva yuko twifuza yuko tuba hamwe nk'uko twari hamwe imbere yabijya ibintu byo mu 2015 tukavuganira ngaha mu gihugu kuko bose ndazi ko bakunda Burundi kandi ndazi neza yuko bafite icyo bigeze kwerekana mu bijyanye no kwereka Abarundi n'amakungu ko bakunda Burundi rero nashaka kukajya agatima kabaranze igihe Burundi bwari buherutse kwitorera inzego za demokarasi ndazi neza yuko hari ibintu byinshi abo bashingandaye babiri barengeje ko ararenza ko ivyo ari babaje barabirenga ko barashira ineza y'igihugu n'abanyagihugu imbere ibintu biragenda neza ariko iyo bakora avuga uyu munsi ndiyumvira urya mutima bari bafite kiriya gihe iyo waroye mugabo nibaza nti birare rero nagira ngo uyu munsi cyokogwa nibareke kuta umwikomo ku banyamahanga ikibazo cy'abarundi kiri kuri Museveni na gato ikiri kuri Mukapita gato ikibazo cy'u Burundi kiri muri twebwe nyene abarundi kandi kiri muri twebwe nyene abanyepolitiki rero ugamira rero niduhinduke imitima mibi cyari imitima mibi irimo ibintu byo kugomba kwihorahokana cyane kubankanyana tubane tubireke turabikira twokora muri rusange tukurengera ibitubabaje hanyuma ega turashobora no guhurira n'ahandi atari ni yarusha kandi tugahurira n'ahandi tutari imbere y'umuntu n'umwe w'umunyamahanga ye nibaza yuko rero
icyumviro n'umushanahe nyangoma yashigikiye reka twibutse abariko baratwumviza ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi y'Amerika turi kumwe na Etienne. Etienne muri beneza
mwiriwe mwiriwe
muri hehe?
Twebwe duherereye mu Burundi.
Izina ry'ikirundi
nacho ni ukwiye ko umuntu akwidondora cyane kuko
duga ku ijambo unyarutse ikibazo cy'icyumviro.
Jake nagomba kubaza
yego
nuko hano bagerageje kuvuga yuko karere ka Afrika ariko katabeze minege Yoweri Museveni atabeze minege nagomba kubaza none nk'ibintu uwo yagerageje kuvuga ati nibo batabeze minege none abarinde ko twumva ibyagerageje kuba byose by'ibiganiro Mukapa nta kintu avuga ngo tuvuge duti yatangaje ikintu none ibyo barahise bagashaka bimenya gusa
reka tubaze icyo kibazo mubajije reka dutangure kuri Dr. Jean Minani duga ku ijambo ikibazo cya Etienne
sinacumvise neza sinagitahuye sinagitakaze kutubaza.
Etienne arabaza ukuntu mwamenye ko perezida w'igihugu cya Uganda ariwe atashizemo ingoga muri ibyo biganiro n'igihe kuko na Mukapa nibyo yatangaje bisa ni byavuze nyine ko ibiganiro atahuye ko biraje mwamenye gute ko Museveni ariwe atashyize mu ngoga muri ibyo biganiro?
Ubwa mbere na mbere n'umufasha wiwe Mukapa yabivuze ati akarere abakuru b'igihugu b'akarere ntibamfashije bikwiye n'umuhuza nafasha nawe nyine ntiyamfashije bikwiye none umva wumva bigoye kumenya. Ubwa gatatu biraboneka neza ko atanga uvuna nge yashyizemo kuko bashyiramo ingufu nka zirya bashyizemo igihe twamo twaganiye arusha ubwa mbere na mbere aba bakuru b'ibihugu aho karere nukuri twese twari gusanga twicaye hamwe turimo turaganira
ikintu mwibaza ko bari gukora ni iki batakoze
nyango babivuze ingendo ku ijambo urabona nyango mabivuze nako na Jacques ndamushimiye kuno munsi ku ijambo yavuze nukuri yo habu gushaka kwa twese cyane cyane kwa leta kuko niyo ifite uruhara runiniya abo batwara uko babihaye babwihaye ubutegetsi iyo babishaka bagashaka umutima w'ukundi igihugu bahavuga ati mu gihugu hari nk'ingorane niho kuma bavuga ngo nta ngorane zihari kandi ziboneka zigaragara bakaza kwicara hamwe bari gutora inyishu y'ibibazo byose ariko byanze ko abashamiranye bashobora kuganira bagahura uwihaye kubahuguza arabahanura agashyiramo n'inguvu nyinshi yatoboye kugira abantu bahuze
mukanya gato Dr. Jean Minani ikintu mwiteze ko
akuri ihugu bakarenda byo bakoze nacyo gitubona yagenze gute
ikintu mwiteze ko cyakorwa muri iki gihe mwanditse muvuga ko akarere atacu kakoze kamusaba ishyamwe mpuzamakungu ishyamwe ry'umwe bwa Afrika kugira bikoze ikintu mwiteze ni iki mukanya gato cyane gusa
iyo itezwa mbere na mbere ko bukwikubita agashi iyo leta y'Ubujumbura n'abayishyigikiye bakabona kuguma bagaragaza kujya bavuga ngo ntawe tuzuca nzuzugana atacu bimaze barabe basubiza amaso inyuma muri kahise naho byabaye naho uhisha umwotsi inzu y'imirasha biragaragara babone yuko kuguma bavuga ngo nta kingo nta utuzuwa na utuzuja babona n'ingwane ziringa mu Burundi ko ari ukwibesha kwimpera n'imbyiro ukabazoza aho ukorera bazoza abarundi basenzukanye ukwemera bakaza ubu tukicara hamwe tukaganira tugatora inyishu z'ibintu ingwane z'u Burundi ingwane zihari tugahera tukayigihuha ikingi ibindi tugatera imbere
reka tubaze n'abandi bashinga ntahe ikintu babona cyo kurikira nk'uko Etienne abibajije ikintu cyo kurikira ni ikihe mushinga ntahe Leona Nyangoma mukanye gato amasegonda 30
icyo kurikira muri ibi bihe ibiganiro byahagaze icyo to bivuga ko Dr. Minani asanzwe kubyishura nuko nari nabivuze yuko leta yo fatinyigo yagenda kigiyewe ubu ndarengeye byose nshize imbere neza abanyagihugu ikaza mu biganiro bikenewe ko twumvikana ku muhuza nk'uko nabivuze tukamurondera tukamuzana tukadushyira hagati yacu umugabo hakaba hariho ubushake icyo ni kibuze kandi ntibandi basubire kuvuga ngo nta bibazo biriho ibibazo biriho natanze akarorero kuko jewe kubona nama nangaye Jacques ngira arabyibuka ko twigeze guhurira nawe yangaye mwaka w'2006 i Bruxelles ampanuza ati muradufasha natwe yari muri FNL nyine ati tuje mu biganiro kina mwe mubimenyereye muraza mubidusigurire kandi twarabikoze byo naragiye i Dar es Salaam kubonana na Gwasa turavuga ibyerekeye ibiganiro ko bikenewe kandi barabigiye mu baragaburutse barabicamwo maze ibibazo bitari bice barabitorera umuti kubera tusige tuinararibonye muri ibyo bintu nibaza yuko hari ubushake bitogorana byofata ndetse umwanya muto tukaba twaje kumvikana
ariko ikibazo mushikana nyamuma cabahuza cabaye ingora hahize ku Barundi abahuza amazi ka canke abaserukira ayo mashira hamwe ni gake abatavuga rumwe na leta babumvikana ko na leta y'u Burundi reka tubonereho akanya kukubaza Jacques Bigirimana niba umuhuza yoboneka yo kumvikanwa ko n'imirwi yose mu Burundi itavuga rumwe
murakoze ndega umuhuza sumba barundi bonyine ubwabo ninde cyo cyo bundi mbandiro nagiriye ku mpanda muri province rubanza navuze yuko aho bigereye abarundi bonyine barashobora kwicara je icyo no kugira nuko abo bashinga ntaye babiri ubona ngaho ni inararibonye mu bintu hamwe n'ibi ibibazo bamaze gucamo nk'ibisa n'ibi ni byinshi kandi ingene babitoreye umuti ntibyabereye kenshi imbere y'umuhuza ayo n'ibindi birebire inani arabize cyane bikiri bigaca imbere y'umuhuza yewe icyo novuga gusa aho igereye bajya abo ko tugira Imana bakaba kiriho akaba ari inararibonye na leta nibarundiri ahantu nk'abarundi bonyine barahari aho buhurira bavugane nk'abarundi bavugane nk'abarundi kandi bashaka inyishu y'umunyagihugu w'umurundi kuko twebwe aho tubereye bloke nk'abantu bari Bujumbura ndashaka ko Nyangoma byumva ndashaka ko Dr. Jean Minani byumva urabona umwenegihugu yaraye yemeje ibwirizwa shingiro rizomugihinga
gusubira kumubwira ko tugiye mu biganiro bishobora gutuma bisuka mu mazi izimunya gihuyemeje sinimbira yuko ibyo bintu bishobora kugira intambwe nime kuko umwene gihugu navuga ati jewe mwara twaratoye ibyo twatoye ngibi ikandi kwa bitoye hari habavuze bati tubitore mugabo kandi amatora yagenze neza kuko harabigishije oya harabigishije ego icyo kintu ndagisabye ko nuze abo banyacu babiri babyumva kandi ntunjire mu ntunjire abanyacu cyubahiro babiri babyumva
urazura kandi amajambo akanya kari huta cyane gose
bazindi Dr. Jaminani na Nyangoma bazi neza yuko harimo de contact bishoboka bishobora gufasha uwo muhuzo mu pressure kwanga rero ndasaba yuko abo bantu buraho ukuntu nyabo reka na leta y'ubuntu ndayisaba nk'uparoshe bw'opozisiyo politiki za parlamente n'iturundirane andihuru y'amamedia andihuru y'abo bantu bitonda bahuza badufatika icyo ni cyo gihe mbona cyo wakibu
ego me tubibutse inshuti mwese komunika mu rabandanya kumviriza radio hijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas. Thomas mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hega Thomas?
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Akazi na Kirundi.
Ndashimiye
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turiko turi kumwe n'abashinga ntahe Dr. Jean Minani arongoye urani Senarede Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL na Nyangoma Leonard arongoye umugambwe CNDD turiko tuvuga cyane cyane ku ikete ryandikiwe reka kutangazo ryasohowe rivuga ko umuhuza Perezida w'igihugu cy'u Rwanda asema kosa menshi muri byo biganiro by'u Burundi bitagize aho bishika duga ku ijambo ikibazo icyimvira
egoje ubwa mbere bwo nagomba kumera nk'usimbiza gato icyo kibazo cy'umuhuza je narigeze kuba ndakivuga ko cyane kuko narabona ko intambara yavyutse mu Burundi yavuye ku bintu bita ibiringo nibyo iyo ari intambara ugaduhura ugiye kuzobabera umuhuza nawe ibiringo iwe ntabyubahiriza kandi naho nebisabwa urumva narabona neza yuko atacho adoshobora guhuza ku Barundi kandi narivuze imbere y'igihe n'imbere yuko bitangura rero kugira icyizere ko umuhuza ari kugira icyo ashoboye sindabyumva neza ko byari gukunda kandi kanatsindura bona n'ibiganiro ntiyagera na byitaba keshi ngo bikurikirane ahanini akazi yakarekeje umufasha wiwe umufasha w'umuhuza nawe yaravugwa keshi ko yewe ari kolabure n'ubutegetsi bw'Ibujumbura urumva ubutegetsi bw'Ibujumbura ngo byo umutegetse byaba ari ibyo yagomba gukorera ku kiranga minsi leta imuhaye kandi ibiganiro ntacyo byari gushobora kuvamwo mu gihe atabantu bitwa ko bafitanye amatati bigeze bahura ngo babonane amaso mu yandi bagire umwe agira ati ntediki wundi ati ntediki kugira turondere ineza y'amahoro ku rwego rw'u Burundi bwose hama nibukije Jacques gato yavuze ngo ibiganiro ngo mu Burundi ngo hari abashinga ntahe ngo bashoboye ngo kuganira ngo bakabyihereza mbe izo ngorane zarinze zituma bajya buka hanze abo bagabo n'abavutse uno munsi guhera muri 2015 ntabari bahari rero je kuvuga nti ibiganiro igihe hamaze kuba ingorane hama haba bagabo hagati niyo kwitwaza ngo nibaze mu Burundi mu gihe uwo nyene iminsi yose yamavuga ngo abagize kudeta ngo bagirizwe ibi ngo se nta nibafate ngo nibacire urubanza urumva none uwo ufata abantu wifuza gucira urubanza ugakivuga ngo nibatahuke muganire kandi utabemera ahubwo icyiza ni uko yoraba kahise k'igihugu habaye amatati byiza nuko muganira ntibarindire yuko abantu bazorinda gushyira mu migere ngo bamwe batwagwe n'agashavu muri umuhuza nawe je nibaza ko aho bigeze ubu no munsi turazi nyine ibintu biko biragenda umuhuza yarakwiye guhindurwa bakarondera undi muhuza bishoboye kumbure nawe yubahiriza amategeko ya demokarasi abyubahiriza ibiringo byateye induru nawe ashobora kuba abyubahiriza atabwo kwama yigumiza ku butegetsi nk'uko n'abandi bavuga bati yigumiza ku butegetsi
reka mukanya gatoyi urakoze ituma reka mukanya gatoyi mushya ntahe Leonard Nyangoma agiye capuze ku vyimbiro mushikirije bitatu duga ku ijambo mushya ntahe Nyangoma kanya gato munsi munota umwe
yego uyo mushinga ntahe ibyo yavuze ni byiza cyane yavuze ati umuhuza nta kintu kinini yari kutwungura nawe nyene ibyo tunenga leta y'Ubujumbura ibyo akora yihaye ibiringo byinshi by'umurengera nawe nyene hanyuma kuri icyo kiye icyo nacyo ni ukwirwa ndabiharira ko byo yavuze nibyo kuko urabona yuko nkuko nabandi babivuze umuhuza ndi yabishimitse mwo cyane yabiteranye umufasha wiwe
yego me docteur
makuri bibindi kigira kabiri ati kukerekeye aho twogurira nazo nyene nivyo igihe abantu bagicebana kubera ibyabaye ibyakwirikiye cyane cyane urwimo rwo kuva mu mwaka wa 2015 harabaye ingomere nyinshi ku mitima nje gituma bamwe bagira bati twohurira hanze ariko igihambaye kuko nanye ndabivuga umuhuza tubonye bikenewe kushobora kumwirondera tukamuhuriza ko kuko naho abantu bababaye cyane hari igihe ibintu hari igihe abantu bikubita agashi bati enda ibi twakoze n'amayobera enda tuhindure dushire ineza y'igihugu imbere ya byose
reka tufunagura amajambo akanya kayibutsa cyane rwose mushena Leonard Nyangomarika ni ijambo Dr Jean Minani nawe nyene agicavuze ku bishikijwe na Toma mukanya gatoye cyane rwose unutumwe
yowe nashimye icyo cyumviro cy'uwo mushinga ntahe Toma yavuze ni ukuri uko abibona niko biri ku bwacu rero mbona yuko ubu birashoboka ko dushobora gusubira guhura ni nabonyene niyo leta y'Ubujumbura ni Petero Nkurunziza n'abiwe nabo bamushigikiye naba Jacques Bigirimana baze barahanura turashobora guhura ariko ndashaka kubabwira abavukana bavukana no mu rugo rumwe iyo bagize amakati igihe badashoboye kumvikana nabo nyene ubwo nyene barakenera umuntu w'umuhuza abahuza akabumviriza ubwa kabiri y'urubanza batumvikanye mu rugo baragenda kwa nyumba kumi akabafasha naho nyumba kuma naniwe nabo bashinga ntayo bavuga ko ukagacimbyo byanze barunguruza bakagenda handi bakaja ku mutumba ku mukuru w'umutumba cyangwa bakaja ku ikomine bakabafasha umuhuza rero arakenewe uwo muhuza rero iyo uwa mbere yananiwe haraza ubundi hejuru ubwo bwo hejuru agafasha uko niko bigurizwa kugenda nayo ituma avuga umuntu avuga bavuga ngo ntaho tuzoja turakomeye uzokomera gushika ryari
yego me namwe Jacques Bigirimana
mugire bigenda biyangara si neza igihugu
reka duhe ijambo Jacques Bigirimana nawe agice avuze ku bushikirizo na Thomas
ingenzi urumva ikintu murakoze ku mijambo
yego
uyo Toma ibyavuze n'ibintu byiwe nyene avuze ibyo atazi kuko avuga gutyo umuti w'ibibazo turimwo ari kure yawo uti gute avuze ngo twetora tuvuga ngo abagize urara muri kudeta yo mu 2015 ngo nibafatwe nibafungwe burya ivyo biganiro nizikuzana ku ntebe y'ibiganiro abashatse gutagaza ubutegetsi bw'itorero n'abanyagihugu akabariza avuga ivyo biganiro hamwe nabo ntibizoba kandi bizokunda abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'itorero n'abanyagihugu barinda guhanwa ku isi yose niko bigenda barahanwa rero icyo ni cyambi ntasubire yo kwiyumvira ibyo n'ibyiwe kandi uburenganzira bwiwe ntasubire kwiyumvira kwico onyeka nimba ari cyo kibujije ibiganiro ibiganiro ntibiko biraba rero kuko ntituzokwigira twemera yuko abashatse gutembagaza ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu bajya mu biganiro ibyo ntibikunda kuko ibyo ntibibaho icyo ni kimigira kabiri nshaka yuko uwo mushingamateka Dr Jean Minani n'uwo mushingamateka Leonard Nyangoma bumva yuko ibihe turimo uno munsi bitandukanye n'ibihe byaya Arusha ya mbere ijya Arusha ya mbere hari leta yari yaraye imenya amaraso y'umunyanyeri cy'ubero perezida Amerika ndagaye iragaruka ku nguvu hanyuma natwe harimo abo banyacubahiro ndi kutiko turavugana ngaho turabyanga tuti dupfuma tuhasiga agahanga nimudutwara tubyemera iyo leta icayemera kuganira
n'uwo
leta yari uyu munsi yaratowe n'abenegihugu babyemera batabyemera
yaratowe na bene
cyo gatubi utenshi twese komuniko murabandanya kumbiza iradio ijwi rya Amerika
nuko ibihugu byose
ndiko ndabaharuye umwanya
ibihugu bya Buraya haba ishya mu gihugu bya Afrika haba Nations Unie zarunga ikintumwa ziserukira ziserukira ngaha mu Burundi kandi bashikiriza makete umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri makete handitsemo bavuga bati umukuru w'igihugu cy'u Burundi tukurunga ikintu maze duserukira ibyo rero byuko umukuru w'igihugu yemewe n'amategeko ibyo byararangiye
reka ndabasabe bashinga nahe mushire amasaha imbere yanyu urenza umunota umwe tuca tumwaka ijambo reka ndabona kanya kihuta cyane rwose tubiyutse nshuti mwese kamwe kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Benoit miliyoni neza muri hega Benoit
ndingamu
mwe mwegere telefone izina ry'ikirundi ninde
ni ukuri
murafite ibazo murafite cyumviro mu kanya gato
yenda se icyumviro ni nakabazo atriko ari katarika nini gose
yego
bijyanye no kwinzi ibiganiro bya Rusya bibandanya cyangwa uko byatanzwe cyo kweri mvuga ati abarundi twaje n'amasengo aku mukwibe ni yogo muhuza w'abarundi kandi na mu gihugu iwiwe ata kumbaye bigira ata bidahe bigenda neza idini nate tuvuga tukore na koni kazi ta yogosi abarundi twebwe nyene nitwe twagize ntitwagobye kubishira mu ngumi kubera uje mu bijanye to tuzaba kuvuga ko hamwe bamwe ari cyabavunye abandi kitabavunye undi matatu n'ibindi bitatu kuko turinze turaba n'inzu koresha nk'inzigo yuko cyabavunye ndazi ko ta muntu ushobora cyaravunye gusumba musama Donald Nyangoma kuva dukura tutumva abantu bose bacanyemo barahaba umuntu abahuza bose bakagenda bagapfuma bubanga ibivuye k'uwo muntu aba agomba kubahuza ariko ntibatumiye cyo hamwe hari igihe usanga leta iremeye ibiganiro abatavuga nabo ntibemere batavuga nabo rumwe na leta nabo bemeye nayo leta ntiyemere mukijyanye byotungane ahantu
nduva Benoit umurongo wawe utameze neza cyane rwose ariko mu majambo make nibaza ko muriko muvuga ko ibiganiro bihuza abarundi ari amananiza kuko kenshi na kenshi leta yemera kenshi na kenshi ugasanga n'abatavuga rumwe nabo ntibemeye batumvikana muriko muvuga amajambo make ko ibiganiro hagati y'abarundi byabaye amananiza Dr Jean Minane ibishikijwe na Benoit mubivuga ko iki ukanye gato
ariko siko yavuze ati ndamananiza ariko birakwiye kwifungurizwa ahandi utwamwa kijambo ingeje ndamubandaniriza ku nibyo ibiganiro n'ubu biracashoboka abavuze buze ibiganiro n'ubu biracashoboka kandi nta yindi nzira atari ibiganiro n'abavuga ati twebwe turashavuye tuzofata ibigwanisho tugwane impera n'impera bizoherera ngo bicaye hamwe tukaganira ni ngombwa ko bizohera twicaye hamwe twese twaganira ubishaka utabishaka impera n'impera zobishaka twese zobishaka wicare hamwe kuko ntako byoguma gutyo bizoshobora ko biguma gutyo nabo abarundi bose tuzazohaguka duhagurutsemo tuvuge dushaka kuganira bihere impera n'impera ibyiza rero batabishaka bukwemera n'ingoga kuko naho batabishaka bizoza barimwo cyangwa batarimwo ariko nifuza ko twese tuzuba turimwo muri ibyo byose turimwo turavuga hirya no hino turihenda n'ukuri ibiganiro bizoba kandi bishobora kubera mu Burundi kuko mu Burundi abogana ni babanje n'ubuganira hagati yabo bizobera hanze n'umuhuza hagati yacu ibyo byayo byo gutegura ibiganiro numvise wabajije ati barubonye ntibashobora kwicara aho bakagira birashoboka mugabo bashingiye ku biganiro byabereye hanze hariho n'umuhuza bazosikiriza ati bya bindi zangorane bumvikanye ibi ni bitwabyumvikanye ariko intango y'intango ubu dusubire dushire kuja mu biganiro twese
twese
twese kuja mu biganiro kandi tugende dufise agatima kukuba kagushaka inyishu tutavuga ngo wewe umeze gute umeze gute ngo nabo ntizopfa tuganire n'umuntu n'umwe wewe ukwanga abantu kabuki bwa wone muzopfa tuganire n'ujyana
yego mede ka dune jambo Jacques Bigirimana gice avuze ku shikirwe na Benoît duga ku jambo mu kane gato umuntu umwe
icyo jewe babwira nituze turiheda gushyira nayo muri kije mbabarire abo bavukanyi bari ngaho ubonye kandi bongera ubwabo barabizi nimibuke mu bihumbi bibiri mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani igihe abo bashingantahe baza i Arusha murazi ko bari babwiye umuhuza yuko abo banyepolitike bashinye icyo bita CELOS ko intambara ikihagarara umuhuza acajyana nabo acaremera ati koko abaserukira imigwi yose ihanganye naba icyo gihara sinywe icyo bita sensation de hostilité CELOS ubwo nyene muwo muri iryo joro nyene amaraso yarasesetse imigwi igwana yaciyirwana nyakurwana abantu barapfa barasikira umuhuza aratangara ati niko batubwiye yuko mwebwe musinye amahoro acagaruka ibi nabyo n'ibiki rero natwe icyo two turagira twahagwa muri uwo mutego leta y'u Burundi ya nande igwa iganira nde hanze imbere y'umuhuza icyo je mbona abo bavukanye bene wacu abo nyangoma na minani n'abandi ntidushobora kubahebera hanze ntidushobora kwemera ko baguma bavugira hanze kandi ubundi ari gucabo dutegeze kurondera kadire twebe dushobora kuvuganiramwo kandi twaba ibyo twuvugana tugahishukana by'ukuri tutiriwe tubaza imbere yo kwiyarara imbere y'amakuru kuko munani na nyangoma umuntu ashobora ati none mwebwe muserukira iki baba bagiye mugabo si kubasuzugura ashobora ati muserukira iki mbega mutahabaye hotari iki ibyo rero nka Jacques si byo mbihanura ubu ubu mvuga ngo nta n'umwe akwiye guhera hanze kandi nta n'umwe adakwiye kumvirizwa mugabo twumvirizwe gute tuvugane gute ni ikiro rero niko ndasaba nibaze reka rero twe dusabe leta irondere intumwa zigende zirondere abo ba minani abo ba nyangoma zirondera abo bantu koko tubona neza yuko bafite icyo bamaze kandi bashobora no kumara mugabo icyo ntishobora kwemera ntidushobora gusubira imbere yo guhuza kuko muhuza amaze nukumukije ma ntanicyo yodufasha ibibazo biri ngahe biri muri twebwe n'ibiri mu muhuza
reka duhe n'ijambo mushana Leonard Nyangoma nawe nyine ngira icyo avuze ku byashikirijwe na Benoît mu kanya gato
murakoze Frederico mu kirundi bavuga abatutsi dusemo ibagira icyayi muteye navuze mu kanya gaheze kuyo Jacques mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu yarahunze twaraburiye ndetse i Bruxelles so yandonderera uko ndamubona yatanguye asa n'ugomba n'ushobora guhanura leta ikikubita agashyi ikitaba ibiganiro ariko ko abivuga umengo nta bibazo biriho awumengo nta bibazo biriho kandi amaleta arasa na kera byavuga uko nyine ngo nta bibazo biriho ntabwoko buriho mu Burundi byavuga uko nyine abo ntibahakana bavuga ngo baba bagomba gutembagaza leta abo nyine banenga iyo leta naho muvuga ngo iremewe n'amakungu amakungu iby'amakungu niko bimeze uriho n'aba yagiye aciye muri kudeta nk'uko iyi leta iriho yabigize amakungu nta kundi akorana n'uriho nta kundi ariko rero ibibazo biriho nakaye
mushya na Nyangoma kuvuga ko leta yagize kudeta si ibintu two uvugira ngaho kwiragiye tukabikarengana uko siko byagenze duga ku jambo
eka ibi nariko mvuga ndi ni Arusha cyane kuva i Roma rero naragiye mu biganiro twakoreye mu kinyegero imyaka ibiri yose i Roma Arusha twaraganiriye n'abantu tubona ko bari baragiye mu by'amakudeta ruganira ngo nuko naka yabaye umugenzi kuko iyo habaye inkomere nyinshi murankana hanyuma mugasubira mukaraba mugashyira imbere neza igihugu imbere ya byose neza igihugu nibyo bituma mwemera kuja mu biganiro nta kwinye kunyegeza ugahumiriza ukabonera ngo wa mwana gukikoko ntakibona ndikimbona ibiganiro Yakobo bijake babe ibibazo mu Burundi biriho bikeneye kwicarigwa kubera atakwizerana ku kiriho hagati y'abarundi nije gituma benshi bavuga bati
yobera hanze hatuka bikenewe kandi bizokenegwa tukumvikana ku muhuzi ikintu ca mbere mu guhura ubwa mbere twohura tukabona ibibazo kumwe tukabona ibibazo bikenewe gutorerwa umuti hanyuma tukiyumvira umuntu yodufasha kuduhuza icyo dushobora kutwungura kugira ngo dutere imbere nahandi naho guhakana ibibazo ngo ica n'umunani ndibisa n'ubu ngo leta yatowe hariyo iyo leta nayo nemera
tubibutse nshuti mwese kandi abandi kumviriza radio y'Amerika
zanigwa noneko
reka duhe umurongo ndabona umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Jovin time urongo reka tugaruke kuri wewe Dr. Jean Minyani mwavuze ko ibiganiro vyoba bikabera mu kindi gihugu hari igihugu mwifuza ko ivyo biganiro vyoberaho mu gihe vyoba
birashobora kubera muri Addis Abeba umugwa mukuru w'ishirahamwe ibihugu bya Afurika ariho bakorera ntanze nk'akarorero nk'aho kuko niho mbona atanamwe ahengamiye yashobora kubera no mu kindi gihugu twebwe ntangwahenze ofise icyo dushaka gusa twifuza nuko abo bose barimo baravuga ngo nta biganiro bikenewe kujya hanze nta biganiro bikenewe ku naba naba ku bwanje no kuba n'abandi bose mbese turi kumwe abo bantu barihenda kuko ingorane ni nyinshi mu Burundi kandi uko buca niko zigwira uko buca niko ziba nyinshi utarabibona n'utarashikirwa ariko nawe azoshikirwa sinzi ko bose barindire ko babanza gushikirwa hamwe umunyagihugu ashitse kugira ngo bamenye yuko ari ingorane mu Burundi rero cyo n'ubu subire ntera kamo Manuel rero Manuel na Gakanyumve aca shikiriza n'abandi nakuno no barimo barafumviriza nkuko umushinga nta nyango mayivuze se umuntu abiruka agahemagurika bukeye aruhutsa cyo nigeze niruka nibuka iyo bavuye basubiza agati mbembe umusegundu umwe ko nta mwe nishaka ko yibaza yo kwiyumvira amagogo ya gongo yasubiremo yumvira umusegundu wasubira inyuma gatoye ndeha gatoye basubira inyuma gatoye barabaho bari uko bari bameze ukujyo babita ntibabita abapfucisi babita detribaro genocidaire abo bajate Detsi baroje no fide.
Ego mereka twibutse nshuti mwese ko mwe kumwabananya kumbiza. Iradio ijwi ya Amerika. Reka tu akanya kandi gutacane gose Dr. Minani reka mukanya ndaguhije jambo reka duheje reka duheje jambo muri iradio ijwi ya Amerika Jovin muri weneza.
Ni yewe kandi tubisore binyishu.
Muri he ka Jovin?
Allo?
Muri he?
Kuri Ibujumbura.
Izina gikirundi ninde?
Ziva ndayize ziva
ndego murafiki bazo murafiki umwe ugira ku jambo mukanye gato
sa
duga ku jambo ikibazo cyimvira
yumvira dane bado yuko abanye politike bareka kuniganira kunigana abanigana bahana inkokora na botahuka abafana tasho bagira bagataho
murakoze Jova reka tushikirize icyo cyumvira mushikirije tugihe mushika ntahe Leonard Nyangoma tuga kwijambo mukanye gato Nyangoma murabi ku isaha umunota umwe
oya nta wase gutahuka nta wigeze yanga gutahuka iwabo burya nta muntu adakunda iwabo igihe rero ibituma byatumye umuntu ahunga ava mu gihugu bihavuye ntange no rero jewe nabaye umushikiranganji w'ugutahukana impunzi kuri leta yatari melchior kuva dutsinze itariki imwe y'ukwezi kwa ruheshe muri 1993 abarundi bose bari aho hajyaga gutahukira umunsi umwe ntawiri waragenda ngo kubahamagara ngo nimuze akuzuye ntikamurikwa rero igihe hari amahoro igihe umutekano uri mu gihugu mu gihugu cy'umutekano ushobora kubigana kwigana ibyo byose nta n'umwe atabiza ariko igihe umutekano ukwiye abantu bazotahuka izo ndongozi zose zizotahuka mu gihugu cyabo nico rero iyo leta mu by'ibimenyamenya bya mbere yo ukora yukwerekana kwishaka kuganira yukora ibimenyetso ikarekura abafungiwe ibya politike iyo mitahe bashizeho ngo ikurikirana ngo abagize ibintu n'ibi ikayihagarika igihagarika gutoteza abarongoye imigambwe cyangwa imigambwe itavuga rumwe nayo n'ibindi byinshi yukora hanyuma igacikiti rero ndaje mu biganiro
nego merekade ni jambo Dr. Jean Mirani
ugakora bya bindi ndavuga cyampanuro na tanga je
yego me mpanuro
nkuko jacye
yego mpanuro ni nziza cyane
narabonye byinshi imindwaro nyinshi narazibonye kuva ku mwami gushika ku ma republika yose narazibonye
yego merekade ni jambo ukanya gatumi nabahaye umuntu nabisaha reka ndamuhe ijambo Dr. Jean Mirani nawe nyiragi cyavuze ku byashikirwe na Jean avuga ko abarundi bari hanze ya kwigutahuka bakaza kubaka igihugu cyabo duga ku ijambo mukanya gato umunota umwe
nibyo umushinga nahe namwita umusore sinzi ko ari umusore ni ukuri ibyo avuga nibyo turakwiye gutahuka ariko utahuke tujyahe none umugabo yashobora kuva mu rugo agati byiwe kagize icyamwirukanye ari ukubera amanyama gusa yo guhunga gukunda guhunga icyo twahunze kiracariho kandi kiriho n'ubu kiracariho ubu rero nta wo kunywa waze kwita muri mu mucanwa awubona burya rero nta yindi nzira niba ushaka ko duhunguka dufashe twicare hamwe tuvugane kuryo twuhunguka ije dushaka ko tuganira dushaka kwicara hamwe tuvugane neza nyine kuryo twuhunguka nicyo kugwa kugira ngo duhunguke
naye bundo kugo 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 kugo
kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo kugo ukavugana
n'uko nakazoza kugira ngo ucake ibyo. Ego namwe Jacques Bigirimana mubwire cyo muvuze ku mpanuro zitanzwe na Jovan. Duga ku ijambo bukanye gato umuntu umwe.
Jovan ndamushimiye cyane ahanuye neza karageze niko ndahanura. Aho bene wacu ubaho mpagaze mu biganiro ngira n'ibyo umuntagaze ko nuko abo bene wacu batahuka. Koko bagatahuka umutima uri mu nda. Nicyo tuba navuze ndi naho nyagoma yashatse kunganira avuga yuko mvuze yuko asa ibato bihari oya sinubwa ko tagazo bihari bihari amasabe leta yuko yobarondera ikarunkira intumwa kugira ngo muvugane ingene icokogwa gishoboka cisunze bwirizwa shingiro abarundi baraye bitoreye icokogwa muta rero ndazi ko hariho ibitagenda neza mugabo ntibishobora guhenda mu biganiro ntibishobora guhenda ku matelefone byinshi bizohera turi kumwe murazi ko ari ibintu byo kuva muri 93 gushika uno munsi bitarahera neza ibyo byose bisaba ko twicara hamwe ngaha mu gihugu tukabyumvikana ko ntimwibaze ngo sinumve icyo Nyangoma amaze ari ngaha mu Burundi ntimwibaze ngo sinumve icyo Minani amaze ari ngaha mu Burundi ibyo aho cyo tukirikwa aho tuhagaze ni ukwiyambika agashambara kugira ngo abantu zose bagumuratu bavuga ko Abarundi sinama n'inyamaswa rero icyo twese turavuga ni mutere intambwe tu privilegier za contact izo contact natangwe yivuga dusabe leta izishira imbere dusabe Minani dusabe banyango nyango n'icyo anagize cyo bundi nagiyendegera abategetsi nabaza iko nabaza bo rubo barambira ati nyango mari honari n'uyu munsi navuge tuburundi kintu cyitaye ivyo abimenye yuko ari uko bimeze kuriwe eka nabandi ko turakora ibishoboka byose
ndabona kanya kihuta mushyana he Jacques Bigirimana ndabona kanya kihuta
ijya kubarondera kugira ngo tuvugane ingere bashobora gutaha ariko ikidashoboka ni ibiganiro nk'uko umenga bashaka ibiganiro nk'uko byarusha aho umenga ni impande zibisamiranye nta mpande zibisamiranye kandi leta yatowe ibiganiro aho birumviriza
tubibutse inshuti mwese kumwe kumwe bandanye kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean-Marie turi kumwe na Jean-Marie niriwe neza
niriwe
muri hega Jean-Marie
ndi mu ntara ya Ngozi
ya kazi na Kirundi ninde
ni nduwayo
tuga ku ijambo kibazo cy'imbiro
yego cyo nico mwe bamba gucekeza aba batumire numvise
yego
aha nire mvuga nti bitwaza abanyagihugu canke abenegihugu bavuga ati demokarasi mugabe demokarasi hanini turavye neje mu Burundi sabanyaje huko batoyi bayisabye n'abanyapolitike bagiye baravyumvikana ko uravye no mu 92 haratowe n'amasezerano umwe bw'abarundi haraho n'ibyitwa shingiro n'ubu hari uwo n'umbesaje kuvuga ngo byitwa shingiro yaje huko batoyi abanyaje huko navuga nti baraturenganya nta karongo na kamwe nta narikitire n'umwe bw'itwa shingiro abanyagihugu bigeze bagira mu ruhara twe duhamagarirwa gutora gusa nta n'umwanya kwe kudusigura ngo tumenye ingingo ku yindi bigeze batugirisha ndetse ko turahita gusa ngo dutore muri make rero navuga nti nibumvikane hagati yabo umunyagihugu muto yaruhuke kuko navuga nti bariko badushimira kuri kuraraba nti aho bari nk'icyo no kwita geopolitiki baba bari ku ntwaro cyanke abo bari hanze biraboneka neza yuko ari bafite abandi bantu bari kubarakorera sinari abarundi hagati yabo bicaye mu Burundi hadutse ingorane turahanurana tukumvikana ata wundi muntu atwivangiyemo murakoze nitegeramaho
murakoze ndwayo Jean Marie reka musianahere unanyagoma mugire icyo muvuze ku cimviro gishikirijwe na Jean Marie ndwayo avuga ko abarundi hagati yabo bo kumvikana kanya gato cyane rwose ari kumengo bafise abantu bakorera duka ku ijambo mu kanya gato umuntu tumwe
urakoze mugabo muno wabwira date gusa yuko ayo benshi yuye dukumbara ngo mpunguke bati mugabo ntuzovuge baputashe uzote wihorere n'ugugwa ngo bazompa ako nagaciye mwo mugabo baramaze kubimbarira bamwe bamwe mwe nuko nyene umva giye ndakuze sino tarukanwa ngo ndeke kuvuga ibigenda nabi mu gihugu na nivyo namye nkora kuva na kera ku ntwaro z'igisoda iramurabizi sino kwibwa ndabirandira ko uwo nawe ibyo yavuze harimo ukuri kweri kuko turabizi ibyigwa shingiro ni inkomoko niyo soko y'amabwirizwa n'amategeko y'igihugu cyose ngunda kuryita umutima w'igihugu nicyo gituma yidoza avuga ati aya mabwirizwa shingiro twayabona yategurwa n'abanyepolitiki hanyuma bakatanu twayemeza batayadusiguriye nicyo n'ikibazo kuba abanyagihugu batashoboye gusigurirwa amasezerano y'Arusha ibwirizwa shingiro bakabitora nk'iri byoje byakavuga ngo baratoye si ibwirizwa shingiro rya datuweho abandi guhonyangwa amasezerano y'Arusha nibaza yuko ari ibintu bidosubirwamo nk'uko yabivuze rero nuko hamwe bavuga batumwe ari bukuru ugakwira hose ngira nico yashatse kuvuga abarongoye abandi baba muri abanyepolitike baba barongoye amadini baba barongoye amashirahamwe atavuga adaharanira inyungu za politike abo bose iyo bigenza neza nicyo byafashije tuvuye Arusha kubera abavuye Arusha baba abahutu abatutsi baravuye bahinduye ingendo ibintu by'amacamba kubiri y'amoko barabivamo abanyagihugu baca baboneraho rero abanyepolitike bitwaye neza mugabo ntasaba yuko amabwirizwa yokwama yasiguriwe abarundi mbere yuko bayatwara ndetse mu nama nshinga amateka yewe navuye mu nama nshinga amateka nari natoye
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose mushinga
abarundi batumva uwo mushinga ntahe
akanya karagiye mushinga nahe nyangoma reka duhe n'ijambo Dr Minani nawe nyine yagiye avuze ko byashikirijwe na Ndwayo Jean Marie mu kanya gato avuga ko abarundi kubwabo kumvikana ahubwo bafise abo barikora korera ku mpande zose duga ku ijambo mu kanya gato umuntu umwe
nashaka kubwira Ndwayo ko atamwe n'umwe simwe turakoraho hirya no hino twe dukorera abarundi na twebwe turimwo ku byo twibaza ko byo bari byo byiza byo bibereye ariko rero kandi n'icyo nashimye nuko yavuze ati mwebwe mwumvikanye mukaza mukatubwira icyo twumvikanye ko mukakidusigurira tukacumva ibintu byogenda neza ibyo ndabyemera nabyo nusubiremwo nta kundi bizogenda n'ubundi biri kwicara hamwe twebwe indongozi ziri imbere n'abaku bandi ko twicara hamwe haba abari hanze n'abari ndani abari ku rugo butegetsi n'abatari ko barimo barabugwanya duhuye tukaganira ndasubiramo ndagwa nkabyuka nkasubira ahandi nta kundi bizogenda imvera n'imperuka tuticaye hamwe
Jacques Bigirimana namwe ku kamo katewe n'icyumviro cyashikirijwe na Jean Marie Ndwayo duga ku ijambo
ingambi ngo jama hindu wayo sumu enegi ugasanzu numu nye politike ibyo ariko arashikiriza n'ibyaba nye politike si ibyaba nye ugasanzu kuko yaba nye ugasanzu we njeri kubuga yuko ibyo shingwe tatigu nimba atari teguriwe sinzi shebu jori ya mutumye na ya handi abe nye ugabari nga hawa sabara bumbi sikari bari teguriwe shori kimu igira kabiri twebe ibiganiro tuvuga rumwe na ba Dr. Jaminani turabyifuza nje bituma twetu ubusa forme ko bikoramwo niyo ndiko nda tukariko turahuriza bo bavuga ko uko bigenda ari ko tugeza kuja imbere y'umuhuza naje tuti umuhuza nje tuta kumubaza ibibazo se yari biteye kandi si wabifise nje tubifise na niba aza turonderane kandi buje kurondera na bwacu turonderane tuvugane hari giye muzosanga atamu hudarimo yogira kamaro gusunga mu hudarimo
ndabona kanya kagiye yereka mu masogonda nka 3 umwe agira icavuze abarundi nkuko mwabyumvise basa n'abarushi abanyapolitike n'imari ko barumvikana ntibumvikana kumuhuza ikintu mu majambo make cokorwa mushi ntahe Jean Minani kugira ngo Urundi busubire ikabwogorore ufata inzira y'iterambere buve muri zone ryane niki masogonda 30 nturenze
Ikibazo cya mbere ndakibaza Jacques muzoguma mugagaza gushika ryari muzokumva ryari ko hakenewe ko twese twicara hamwe kugira ngo Burundi buronke amahoro kuko ko atayindi nzira atari ko twicara hamwe aha nkakangira ko nta kundi twebwe turi abo batavuga rumwe na leta bose baba abari mu gihugu abari hanze bifuza ko twicara hamwe aganira niyo leta n'abayishyigikiye tukaraba ibibazo hirya no hino niba bibaza ko twihenda bazotwereka ko twihenda
igome munsi ntahe
reka aho bihenda hari amashuri turi
nishuri yangoma namwe murafite amasegonda 30 ikintu cokorwa n'ikiye kugira ngo abarundi cyane cyane bato bato basubire bizere abanyapolitike duga ku jambo
urakoze Federico mwibigaje turi ko duje kugira numvirije abavuze bose na Jacques ndumva we kumengana afite ugushaka yuko haba ibiganiro byogarukana ituze mu gihugu kandi ntiyahakanye ibibazo igihambaye nkuko nawe nyine yabivuze ni ingene abantu bohura naho bohurira icyo ni ikibazo ngira ngo dukwiye kwicarira tukaraba ingene twohura tukaraba yuko umuhuza yoba akenewe nibaza yuko nkuko benshi babivuze umuhuza azokenegwa ku bibazo byinshi ayo ni ibibazo bitazokenera ngira ngo umuhuza ndetse rero kugushaka kuriho natumye Jacques agenda hanure leta arimwo ayihanure rero yikubita gashi yitabe
ibiganiro Jacques Bigirimana aho ko guki kugira ngo abarundi bato batabasubire bizere abanyapolitike duga ku ijambo
tubanza gutandukanya ibihe tugatandukanya ibintu n'ibindi leta ihari uyu munsi yatowe n'abenegihugu leta yagize ibiganiro bya Arusha yari leta yicaduka yari yishizeho habanje kumeneka amaraso mukuru w'igihugu idero yategeza kuganira hakaba amasezerano guhagarika intambara no kubana mu mahoro iyi nayo irumviriza abayirwanya ikumviriza basabwa rumwe nayo mugabo impande zidisamiranye ikintu icyokorwa rero leo leta tuyisaba yuko yorondera uburyo bwose bushoboka kugira ngo abarundi bene wacu bari hanze kandi bifuza gutaha kandi koko biboneka yuko bikenewe ko bataha kugira ngo tutegurire hamwe amatora iyo mu 2020
Jacques Bigirimana,
turashimye mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Sanga.